nzamba
nzambira samirana
Niriwe neza nchuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe tubahanikaze mu makuru yo kuri wa 2022 ruheshi umwaka wa 2021 Dene nkuru nziza nje ngiye kuyabashikiriza naye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru azikurikira Ubwicanyi bwabaye ndase mu bice bitandukanye z'igihugu cy'u Burundi hariya mu ntara ya Muyinga mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri hasohoye ikiziga cy'umutama arenze imyaka 70 numwe muhari uharanira agateka kazi na muntu mu Burundi rigitega mu cegeranyo cyabo barerekana ko ubwicanyi bwarenze urugero mu gihugu murabyumva amukanya Nayo hariya mu manuko bw'igihugu mu ntara ya Makamba havugwa ihagarikwa ry'agasakisaki ry'abahoze mu gisirikare cya kera aba ex-FAB batatu bakaba bamaze guhagarikwa muri komine yavugizo ataco bagirizwa navyo nyene muraza kuvyumva mwido nido Mu bijanye na politike naho ingendo z'igihugu cy'u Faransa yo kubandanya gufasha u Burundi kandi ishyirahamwe rya Buraya ryarafatiye ibihano u Burundi irategwa ivyatsi n'urunani CFOR Arusha mwikete ubwo runani rutavuga rumwe na leta y'u Burundi rwandikiye ubuserukire ubumwe bwa Buraya barerekana neza ko mu Burundi abantu badasiba kwicwa bunyamaswa inzego za leta zirorera kanze mwese mwido nido
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Ndasubiye kubaramutsa duhere haya makuru mu bijanye n'umutekano muke ubukozi bw'ikibi bufatiye ku mutekano muke burabandanya bwibonekeza muri komine giteranye y'intara ya Muyinga hari kiziga cy'umutama w'imyaka 77 cyatowe mu gatondo kuno munsi wa kabiri ku mutumba wa Mihigo muri iyo komine nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba avyemeza umukenyezi w'umuhisi hakaba aza yafashwe ku mvo z'amatohoza ido nido na Trifine Kaniwabo
Ikiziga cha Gaspari bugabo burihabwa w'imyaka irenga 70 catowe mu gatondo ko kuri uwo wa kabiri aho cari kiri hafi y'inzu yiwe kikaba cabonye ubwa mbere n'ababanyi biwe nkuko amakuru atandukanye avyemeza Ababanyi banya kwigendera bagakeka ko ubwabo burihabwa yo bayagandaguwe n'umukenyezi wiwe ngo kuko batari babanye neza mbere na hijya y'ejo bakaba bari batanye mu mitwe inkomoko y'amatati y'uwo mutama n'umukenyezi wiwe ikaba itaramenyekana igipolisi gikorera muri komisariya ya Giteranyi kiza camaze guhagarika uwo mukenyezi ku mvo z'amatohoza Hari haciye iminsi ne gusa ku mutumba wa Masaka muri iyo komine nyene umwigeme w'umunyamwema w'imyaka 25 ahaswe kugandagurwa n'umugizi wa nabi amusanze mu nzaho yari aryamye amutema ku kuboko arondera gutwara ibihimba by'umubiri bimwe bimwe vyiwe
Abantu 14 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe muri abo harimwo umwana umwe abakenyezi batatu hamwe n'ibiziga bitanu vyatowe hirya no hino mu gihugu ivyo biri mu cegeranyo umuhari rigiteka wasohoye mu ndwi yo kuva ku wa 14 gushika ku wa 20 ruheshi umwaka wa 2021 en cher niko yagize ku izina rya rigiteka avuga ko mubishwe harabishwe kubera ukwihorahorana ari ko akaba nabandi atawuzi cyabishe ariko abagirizwa ni bamwe bamwe muri ya mirwi y'imbonera kure na bamwe mu bajejwe umutekano umviriza
muri cegeranyo kibonekeje ko hapfuye abantu benshi muri yindwi niteka abantu 14 bapfuye aho muri abo 14 harimo batatu babafasoni n'umwe w'umwana hakaba muri abo 14 ibiziga bitanu byatowe hirya no hino aba rero n'umuntu umwe yanyurujwe akaba n'ubundi yagira ibya furambi na batandatu bahagatswe udaciye mu mategeko itangaje muri icyo cyegeranyo ni uko zibonekeza yuko abantu bapfa vuga mu kuntu gutandukanye ego hariho umwe yishwe umwe twita execution exercise n'uvuga ishwa ndengera butungana hakaba nabandi tubona ko ari ubiva mu biho ari kwihorahorana hakaba nabandi bota ko umengo biya rero tukabona ko beshi mu baboneka ko mu watogo wapfuye yamenyekana babishya muri iteka rigategwa makenga no kubona ko bwicanyi bwabaye ndase mu gihugu ndetse mbere bwakwiragiye mu ntara zose kuko abantu bapfuye tubasanga mu ntara z'umanuko urengero hagati mu novuga mu seruko na osand ibyo zose rero bigatera umutima uhagaze iteka mu gihe na cyane cyane tubona ko atari gukira kugira ngo ubwo bisha buhagarare mu byo tubona harimo aho usanga bikorwa n'imbonerakure ahandi hanini ugasanga ntibishobora kumenya ntidushobora kumenya ababishe kuko benshi usanga batorwa ari biziga hirya no hino abandi nabo ukamenya ngo biyahuye ibyo zose rero bigatuma bitamenyekana uwakoze ayo mabi.
Abahoze mu gisirikare cya kera ex-fab babiri hamwe n'umusivili umwe bafungiwe mu gaco k'igipolisi muri komine Vugizo mu ntara ya Makamba kuva ku munsi wa gatanu awindwi iheze ihagarikwa ryabo ryabaye inyuma y'aho uwundi musirikare wa kera ahagaritswe yagerezwa gutera grenade umukuru wa zone Mpinga. Ababo basaba ko borekugwa kuko batazi kugeza ubu icyo bagirizwa. N'inkuru tubaza Jacob Sibomana.
Abo bahagaritswe ni Renova barateranya na Minani Silvestre bahoze mu gisoda cya kera hamwe na Nkunzimana Desire batazira amaso akora ku biro by'ishyirahamwe Momento ryunguruza abantu Makamba. Bakaba bahagaritswe n'igipolisi gifatikanije na Mero we Ntunzwenimana arongoye iperereza mu ntara ya Makamba hari ku wa gatanu w'indwi yitwaraye turangi. Abo bahoze mu gisoda cya kera uko ari babiri ngo bakaba bafatiwe ku mutumba Rutegama zone Gishiha muri komine ya Bugizo. Uwa gatatu nawe akaba yafatiwe ku biro bya Memento mu gisagara cya Makamba uwo munsi nyine. Amakuru ava ku begereye imiryango bavuga ko bashobora kuba bafashwe bakekwa ko buba baragize uruhara mu gitero cakorewe ubutwara zone Mpinga Eric Niyondatsa hari kuwa cumi na rimwe Ruheshi. Igitero cakomerekeje uwarongoye iyo zone hamwe n'ugendesha ipikipiki. Nyuma y'ico gitero hakaba haciye hafatwa uwitwa Kabura Zeno na wene yahoze mu gisoda ca kera. Abegereye imiryango yabo bakavuga ko bariko bararenganywa kuko ivyo bivugwa ataruhara babifisemo. Bagerageje kurondera ku murongo wa telefone uwurongoye igipolisi mu ntara ya Makamba ariko turamukena.
Inzamba
tubandanya amakuru mu bijanye na politike. Urunani Sefo Arusha ruranegura inyifato y'igihugu cy'Ubufaransa cyagumye gifasha Burundi mu gihe ubumwe bwa Buraya bwari bwafatiye ibihano Burundi. Ivyo biri mu ikete bandikiye uburongoye umurwi w'ibihugu vya Buraya umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa agahabwa ikopi. Urunani Sefo Arusha rukavuga ko agatega ka muntu kadasiba guhungabanywa mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga amahoro n'umutekano kuri bose kumunwa gusa abantu babandanya bicwa mu gacerere. Inkuru tubaza Alexandre Niyungeko.
Muri urwo rwandiko rwarungikiwe umufasoni Ursula von der Leyen arongoye umurwi w'ibihugu vya Burayi umukuru w'igihugu c'Ubufaransa akaronswa ikopi. Urunani Sefora Rusha na URN hitamu neza baranegura bivuye inyuma inyifato y'igihugu c'Ubufaransa bibutsa ko kuva muri ntwara nte mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihugu vya Burayi vyafatiye ibihano Burundi bivuye kwihonyangwa ridasanzwe ry'agateka kazina muntu. Sefora Rusha na URN hitamu neza bavuga ko batewe impungenge no kubona igihugu c'Ubufaransa co caciye cikura mu bindi bihugu bigize umuryango w'umwe bwa Burayi bakaguma bakorana na leta y'u Burundi. Frederic bamvuga inyumvira arongoye Urunani Sefora Rusha.
Twamaze kubona ibiriko biraba muri karya karere kacu twarahisemwo kwandikira urwandiko umupfasoni Ursula von Leyen arongoye irishirahamwe y'umwe bwa Buraya kugira ngo tumubwire amakenga dufise hatewe no kubona igihe ubumwe bwa Buraya bwabonye ingene gateka kazi na muntu kariko karatotezwa mu Burundi bwafashe ingingo bakayifatira leta y'u Burundi janye n'ibihano dutangazwa no kubona kuva bafashe izo ngingo Ubufaransa bwo ntibwahengeshanije kubandanya bukorana na leta y'u Burundi bafasha mu bya gisirikare mu bya gipolisi baje bagira mu Faransa byo bagira muri za Gabon byo bagirira n'ahandi.
Urunani Sefora Rusha rugabisha makungu n'umwe bwa Burayi ko hashobora kuba ubwicanyi budasanzwe mu Burundi bakibaza kandi gituma igihugu c'Ubufaransa kidakurikiza ibiba byafunditswe mu muryango w'ibindi bihugu kirimwo.
Ni kuki Ubufaransa bwamabyikura ku bandi? Twebwe turazi ingene Burundi buriko buregenza mu byerekeye umutekano w'Abarundi. Turabona Abarundi bapfa ari benshi, tukibaza tuterane abo bantu baza gufasha iyo leta irimo irakora ivyo babigira nkana ntabyo bazi. Turamwereka yuko ahanini mu mezi cumi na kumwe hamaze gupfa abantu bashika amajana 529 abona bamenyekanye tugatebaza tunane ni kuki ivyo bintu biba mu France akaguma bashaka gufasha abo bantu tuba turavuga tuti tukurikiranira ico kibazo ejo ni hazagira ibintu biba ahiwacu biciye muri ayo mayira atazwe n'ubwo bwa buraya mugabo harimo akarenge kaboneka k'igihugu gisanzwe kiri muri ubwo bumwe bwa buraya
basozera iryo kete basaba ko igihugu cy'u Faransa cyohagarika izo mfashanyo vuba na bwango kuko igihugu bariko barafashanya ukitubahiriza ingendo y'agateka kazi na muntu no kwishira no kwizana muri politike
Impunzi zo mu ikambi ya Mahama z'Abarundi zigera ku 250 nizo zaraye zihawe akazi ko kurima kugira ngo zishobore gutunga imiryango mu mugambi wiswe agateka kacu found ikigo Maison Charome nico tatanguje uwo mugambi kuri zo mpunzi z'Abarundi bamaze amezi abiri batakironswa imfungurwa na HCR amafaranga agera ku 200,000 y'amanyarwanda niko gahembo ku mukozi umwe wese ku munsi umufasoni Marguerite Barankitse arongoye ico kigo avuga ko intumbero ari ukugira ngo izo mpunzi ntizicwe n'inzara ahamagarira Abarundi b'umutima n'amakungu kubaba hafi
Aha ni ku mutumba wa muringa hakuno y'ikambi y'impunzi ya Mahama turi mu murima wihe gitari 10 twasanzemo abagabo be n'abakenyezi bari mu mpunzi z'Abarundi baharugwa mu 250 izo mpunzi zihuzwa nuko ziri mu ciciro ca 3 no kuvuga ko zakuwe ku rutonde rw'impunzi zifashwa na HCR mu byo gufungura naho bamaze amezi abiri bataronswa ifashanyo twabasanze bariko bakubita isuka batubwira ko baronse akazi kagiye kubafasha kubaho
jewe bafite isuka ariko abantu benshi batangaye bigendera muri ritme y'ababimenyereye kandi nahinze ko akuta uzi ko utigeze ukora urashaka n'ubwo wakora kandi ukakamenya kiye gutungwa n'isuka kandi ndabiryoheye cyane
ubwa mbere nicisha usanga mu cya 3 narababaye cyane mvuga kimwe n'ibyo abana kuti haragera yaho rero ubwo bwa mbere aba bana bakata nyine bakifasha umuntu akagakombe kakawunga cyane k'umuceri ubundi tubona ko dutangira kurahetse umuntu nyine ataramenyera buke buke tujya mu gituro ubu rero ubu rero uko nyine byagenze kubera uwo mubyeyi yatwiyumviriyeho nta kundi twabaho kuko yakoze ni Imana yacanye kukatwebwe kuko ubuzima zema twahita barimo kaributuje ariko ubu kuba umuntu aronka nicyo 200,000 batwemereye turashimye kuva saa moya kugera saa yindwi
twumvise umugira neza avuga ati cyane bari amaboko twari twarinakabuze rero twiyemeje nyine kuza gukora
aho kuri iryo tongo riri hakurya y'uruzi Kagera niho ikigo Maison Shalom cabakoteshereje kugira batungwe n'isuka umfasoni Marguerite Barankitse ari kumwe n'izindi mpunzi z'Abarundi ziba mu gisagara ca Kigali nibo biyumviriye bongera batanguza uwo mugambi bise agateka kacu found umugambi Marguerite Barankitse avuga ko uwaje gihutihuti mu ntumbero yo gufasha imiryango y'impunzi z'Abarundi ngo ntiyicwe n'inzara
cya mugambi agateka kacu found n'ukuri sinovuga ko ari uwicaye ngo abyandike twebwe twari gushobora kugira umugambi tukarindira umugabo byari byihuta kuko bari bashonje ikintu cyonyine gishaka kubatuma batihebura tugasanga bishwe na kigoyi cyari cyuko turonko murima tukagura amasuka hanyuma bakaca bahembwa ku munsi bakagenda batahanya 10,200 n'ubundi bahora babaha 300,000 cyangwa 600,000 ku kwezi bakaronka icyo bagaburira abana batashe
izo mpunzi z'Abarundi zahawe ako kazi ko kurima abenshi muri bo ni magoyagi kutaronka imfungurwa zikwiye tukaba twabajije Marguerite Barankitse ko hari umusaruro babiteze ko
turawiteze erega bajya bari ba magoyagi uno munsi bari baje batariye mugabo uno munsi batanye 10,200 nibazoza gukora ngo barindire umusaruro ubundi ho bopfa barindiriye umusaruro wabijya twashaka ngo namwe muvyumve mutwunganire kuko ntitoshobora kugaburira abantu 45,000 biri mu ikambi twashaka gukebura no gukora ku mutima wacu twikure kwa kazi akagaye n'agasuzuguro
Margarita barankitse arongoye yemezo Shalom masaba abarundi b'umutima n'amakungu guha gaciro abarundi b'impunzi mu gushigikira uwo mugambi warayutangujwe mu gihe impunzi z'abarundi zahimbaza umunsi muza makungu wahariwe impunzi ku isi.
Ishyirahamwe risamiranamwo amaradiyo mu Burundi ABR risaba leta gufuta amafaranga atozwa n'ikigo kijejwe gucungera ingene itumatumara ko ry'amakuru mu Burundi rigenda ARCT mu gihe kuri uyu wa kabiri ubushikirangaje bwo kumenyesha amakuru bwariko buratanga ibikoresho bigizwe n'imashini nyabwonko 16 hamwe n'utwuma two gufata amajwi 16. Onezime harubuntu harongoye ABR havuga ko leta yarikwiye no gutanga umuyaga nkuba ku buntu kubimenyesha amakuru bikorera ku butaka bw'u Burundi. Umviriza Onezime harubuntu
mu gutegekanya amafaranga akoreshwa mu bushikirangaje hamwe n'iki kigega cyo gushyigikira imenyesha makuru twosaba yuko cyokongerezo nk'inkuru zitanu kugira kumbure ibindi bimenyesha makuru bitarose izo mashini bize bironko. Twarasabye yuko imenyesha makuru mu tugabaniriza amahera dusanze turiha muri ARCT baduhariwa kwanza mu madorari twogabanirizwa ayo mafaranga ko aratuvuna ibimenyesha makuru birakenewe haba mu iterambere ry'igihugu haba mu gushinga neza intwaro rusangi. Hariho n'ibindi twasabye nuko ahantu hasanzwe hari ibyuma by'amaradiyo duhereye nk'ahimanga hejuru hari ibyuma bituma amajwi kwira igihugu cyose bo duha umurongo w'umuyaga nkuba udacika kugira ngo bene gihugu bashobore gukurikirana isanzwe bica ku maradiyo.
Kuri no wa kabiri hadekanijwe inkino zibiri isaha zitatu z'ijoro aho Bwongereza bukina na Republic Czech Ecosse nayo igatana mu mitwe na Croatie mu rukino rukomeye. Ni urukino rukomeye kuko urutsinda ashobora kuronka amahirwe yo kubandanya ihiganwa. Inkuru dushikirizwa na Blaise Nijimbere.
Isaha zitatu haza guca uwambanye hagati y'igihugu cya Ecosse na Croatie bigwanira intsinzi kugira bishike ku yindi ntambwe. Ibyo bihugu byose bifise inota rimwe rudende ariko uwutsinda cyangwa kwiza amanota ane atuma abandanya amahiganwa. Biramutse binganije naho biza kuba bihejeje ano mahiganwa bifise amanota abiri gusa. Kubera iyo mpamvu iyo migwi yose iza kuza isatira kugira nk'iyo ntsinzi ibyerekana ko urwo rukino rushobora kuba rwiza. Hagati y'Ubwongereza na Repubulika Czech hoho ni akaryo kubamenyereza ko guhindura abakinnyi bamwe bamwe kugira baho umwanya batarakina nabo bashobore kwekana ico bashoboye. Nari giyo migwi yose imaze gukatisha itike y'igice cy'umunani gishiri cya nyuma. Ariko igihugu cy'Ubwongereza giharugwa mu bihangange bya Buraya gutsinda niyo ntumbero be n'ibyo bihugu biba bifise kugira bigume mu bibanza bya mbere. Ikindi gituma atarukino rwo gufata minenegwe nuko iyo migwi ubaye wa mbere udashobora guhura n'undi wabaye wa mbere mu rindi tsinda mu gice gikurikira. Mu nkino zabaye kuri uno wa mbere Autriche yatsinze Ukraine igitsindo kimwe ku busa. Uwo mugwi uturonka uburenganzira bwo kurengana amatsinda ubwa mbere kuva ico gihugu kibaho. Peiba nayo yatsinze Macedoine ibitsindo bitatu ku busa irangiza inkino zo mu matsinda n'amanota 9-9 co kimwe n'Ububiligi bwatsinze Finland ibitsindo 2 ku busa. Mugwi watangaje abantu ni Denmark yatsinze Uburusiya ibitsindo 4-1 ugacuronka uburenganzira bwo kubandanya amahiganwa. Kugeza ubu abakinnyi bamaze kwinjiza ibitsindo 3 ni 4 ni Cristiano Ronaldo wa Portugal, Romelu Lukaku wa Ubiligi, Jorginho wa Nardu wa Peiba na Patrick Schick wa Republika Czech.
Arakoze cyane mugenzi wacu Blaise Nijimbere. Nino ngaha duciye dusozerera aya makuru mwakenuye mwebwe mwese mwayakurikiye. Diane Nkurunziza ndabifurije ibihe byiza aho iwanyu no mu bandi.